Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muri kumwe natwe kuri gino genekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu, muriko mumviriza ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Haze ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ubu ikibazo kihari ni uko benshi babikenera ku masoko, mu gisirikare, mu gipolisi nabo bakakenera aho basumira, ugaca usangana bya biciro ku isoko biduhuze.
Uyu ni umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya ITS Kamenge riri Bujumbura, Pierre Claver Niyoniziguiye, avuga ko ikibazo c'umwimbu muke wibonekeje mu ntara zitandukanye z'u Burundi catumye hari iby'abanyeshure batagifungurirwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho muci ibitoki hariho abana batatu bamaze gupfa kubera uburaro bubi, turabigaruka ko handi hato. Ariko imbere yayo makuru avugwa mu ntara, mbanze ndababwire muri make ku ishamwe mpuzamakungu ONU yagiriza abajeje umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubakoresheje inguvu zirengeje mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze wa 2016 ku banyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza umugambi wa Perezida Joseph Kabila wo kuguma ku butegetsi. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuri wa gatatu n'ibiro vy'ishamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazi na muntu. ONU muri ico cegeranyo ivuga ko ku matariki ya 15 na 31 z'ukwezi kwa 12 ko mwaka uheze, abantu bashika kuri 40 bishwe, abandi 147 bagakomereka mu bisagara bitari bike aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro vy'agateka kazi na muntu muri ONU kavuga ko vyabujijwe gushika mu makambi yarapfungiwemo abantu hamwe no mu biro bijejwe iperereza, co kimwe no mu bitaro canke mu buruhukiro bw'ibitavye Imana aho abahohoterewe ubuzima batwawe ico gihe. Umushikiranganje w'agateka kazi na muntu muri Congo, Marie Ange Mushobekwa, yatangaje ko ico cegeranyo gihengamye kandi cuzuyemo ibinyoma gusa. Mu karere kandi umuyobozi w'urwego rw'amenyesha makuru muri Kenya, Charles Kerish, amenyesha ko amategeko mashasha aheruka gushigwaho na leta kubijanye no gutangaza amakuru mu matora adashoboka. Kerish avuga ko ubutegetsi bwarengeje urugero. Ivyo Kerish yabitangaje inyuma y'umunsi umwe abajejwe gutumatumana kwa makuru ku rwego rw'igihugu basohoreye amategeko kubijanye n'amatora. Ayo mategeko avuga ko amenyesha makuru bategerezwa kuzobika amajwi n'inzandiko bakoresheje amatora mu kiringo c'amezi atandatu ku bantu no ku bwoko. Kerish akavuga ko gusaba amajwi bafashe atakibazo kirimwo, yamara ko atagituma na kimwe amenyesha makuru bokurikiranwa mu gihe abatumire mu biganiro vyabo babakoresheje amajambo yo gucanishamwo. Icegera c'ubujejwe urwego rw'amenyesha makuru Victor Bwire we yamenyesha ko amategeko yashizwe ko na leta yarasanzweho, yamara ko igikenewe ari ukuyashira mu ngiro. Aha muri Amerika naho abategetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika bamenyesha ko bagiye kongereza inguvu mu bijanye n'urudandaza hamwe n'amategeko yago. Bavuga ko imigambi yerekeye urudandazwa muri uno mwaka izokingira cane ubwigenge bwa Amerika, kandi ko izokwitaho amasezerano mashasha hagati ya Amerika n'ibindi bihugu bisanganywe amasoko akomakomeye kw'isi. Mu cegeranyo casohowe n'abakora mu gisata c'ubudandaji hano muri Amerika, kivuga ko ibidandazwa bisohoka hanze bitifashe neza mu gihe bamwe mu bakorana n'ico gisata babikoreramwo ubunyonyezi butandukanye. Abategetsi ba Amerika bakavuga ko bazogerageza uburyo bwose bakorana amasezerano n'ibihugu ubwavyo bitarinze guca mu masezerano y'ibihugu bihurikiye hamwe. Abakozi mu biro vya Perezida wa Amerika Donald Trump akamenyesha ko ico abanyagihugu basavye mu matora aheruka ari uko hoba ihinduka mu rudandaza rifatiye ku buringanire n'umwidegemvyo ku banyagihugu bose ba Amerika. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rwa internet yacu ari wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com, nayo ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mwumva kuri FM 95 n'ibice 2 mu ntara yacu bitoki.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
twanze tunyarukire mu ntara ya Cibitoke abana batatu ari bamaze kumenyekana ko bafuye muri ndwi zibiri ziheze muri site ya Gateri iri muri kumutumba ruhagarika wo muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke bivuye kuraro budashemeye ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri yo site ya Gateri mwiriwe Diane
mwiriwe neza Diane
abana batatu bapfuye bigenze gute
ababyeyi babo uko babivuga bavuga ko bafashwe basuhwegwa bivuye ku mazi ngo akunda kwimburuka ava mu nzu aho baba mu mahangare babamwo n'amazi y'imvura igihe imvura yaguye aca batera akabarengera ntibaronka bashobora kuryama abana bakabyuka bajugumira bagaca batwara kwa muganga kandi ngo bamaze kurengerwa kandi n'umukuru w'iyo site Ibrahimu niyo nkuru aravuga yuko ariko bimeze muri abo baba muri amahangare
ayo makuru yabo bana batatu bamaze gupfa kwera ubwo buraro bubi muri site ya Gateri aremezwa n'abajeje intwaro ngaho muri commune ya Buganda
abajeje intwaro ntiturashobora kubaronka kubera ko hari inama y'umutekano bazindukiyemo muri commune ya Mabayi ariko baragirishwa n'umushikiranganji w'umutekano
uwo tubwira bike mu biranga iyo site ya Gateri irimo abantu bangana gute uburaro bwaho busa gute kugira ngo twumve uko byifashe neza
ego muri rusangi harimo igizwe n'imiryango 305 imiryango ifika 127 niyo imaze kubakirwa imiryango rero yitwa kugeramiwe cyane gose nubwo buraro ni imiryango 39 nibo batagira uburaro baba mu mahangare mahangare agizwe n'utwumba 16 kamwe kakaba kagizwe gapima imetero 2x3 akokumba akaba ariko kajyamamwo umugabo n'umugore n'uruvyaro rwabo ama bakagacanamwo bakakabikamwo n'ibindi bintu byose kandi ukaravye kaguma gatose nk'ubu bambiye yuko ari kubera akazuba naciye kariko karaka ariko ubundi amadungere amazi n'ibintu byose basohoye hanze kandi koko naje nabibonye utwo bagisanzwe bajyama ko turago tuguma turi hanze kugira ngo barako twokumuka
abo banyagihugu bahabaye kuva igihe kingana gute bahaje mu buryo nyabaki
bace bava mu bihugu bitandukanye bahunguka mu myaka yo mu 2004 2005 neza na neza batanguye kwicara mu 2006 niho batangura kwashikanwa ni kuvuga bamaze imyaka hafi 11 bahaba babayeho muri ubwo buzima
Diane hari kibazo cy'uko bariko baragira umugambi wo kuzokugara amasite yegeranirijwe mwabateshejwe izabo hagati mu gihugu iyo site ya Gateri wumva yugarijwe n'uburaro bubi iregwa n'uwo mugambi
ko iregwa n'uwo mugambi kuko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bavuze ko ari amasite yose yo mu gihugu nibaza ariko nawo iyo site itegerezwa kuba irimwo icyo kibazo ndakibabajije bobo bavuga bati hariho amazu bamaze kubakirwa ati mbega natwe twamaze kubakirwa natwe barafise aho bodushira ati kandi ko badushize ngatwe bibaza ko bavuga ko bibaza ko ari leta ubwayo ari izorondera ikindi kibanza ibashiramwo kuko bo bavuga bati ntibakiri impunzi ahubwo bari bageze aho basaba nyene leta nabo kwibaha aho barima
tugarutse ku ico kibazo c'uburaro bubi bumaze guhitana abana batatu muri yo site ya Gateri hari cyo abanyagihugu bariko barakorerwa kugira ngo bashobore kuronswa uburaro bwiza
ego hari navuze ko hari imiryango ishika 129 imaze kubakirwa ni kuvuga haracasigaye rero 178 kiri kirabandanya kubakirwa bizigiye ko nabo bazoshikirwa ariko bakavuga bati nimba bagomba kubimura nta byizigiro bafise yuko uwo mugambi uzohava ubandanya
urakoze cyane gose Diane Ndonse ngaho onye muri site ya Gateri iri ku mutumba ruhagarika wo muri commune ya Buganda y'intara ya Cibitoke mwumva imaze kufiramwo abana batatu kwera ikibazo cyo buraro bubi iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato makuru yacu yo hanyuma ku buryo buramvuye yankuru nari nabemereye umugwi w'abashinga amateka ujejwe ibazo vy'uburimyi n'ubworozi usaba leta y'Uburundi kugabanya amatagisi ku mfungurwa z'imbugwa mu bihugu n'iziva hanze z'igihugu. Abashinga amateka babisaba bafatiye kumwimba umuke wabonetse mu gisata bigatuma haba inzara mu ntara zitandukanye ndetse mashure amwamwe bakaba batariko barafungurira abanyeshure nk'uko vyari bisanzwe. Ubushikiranganje bw'ubudandaziji bwemeza ko buriko buragira ico bukoze kugira ngo ico kibazo gikemugwe. Eloge wirikaneza.
Ikibazo cy'umwimbo wagenze nabi kirateye impungenge abashinga amateka. Umugwi w'abashinga amateka barabi bibazo by'uburimyi n'ubworozi baheruka gukora icigwa. Ico cigwa cerekanye ko mu ntazi tari nke z'Uburundi umwimbo w'agatasi wagabanutse ku bice birenga 50% nk'uko vyemezwa n'icegera cy'uwo mugwi Havenyanzi Gamasabo yatowe mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi. Muri raporo wasohoye uwo mugwi usaba leta kugabanya amatagisi ku biribwa vy'ubwoko butandukanye harimo n'ibiva mu bindi bihugu. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bwemeza ko bwumvise ako kamo. Loriyoze ntibarutaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Ico gisabo twaracumvise kandi carakiriwe neza n'abategetsi. Ubunya kiriko kirakorwa nuko bariko barabira hamwe ingene abajejwe izo ngorane boshira mu ngiro ibyasabwa bakagabanya amatagisi ku bidandazwa mbumbarugo nk'umuceri, ibigori, ibiharage n'ibindi. Umwanya wa kare ni umwiza, tuzoheza tubamenyeshe.
Mukurindiriye onyishu ishirahamwe ryigenga Parcem risanga ikibazo cy'umwimbo muke gikubiye mu bintu bibiri nyamukuru: ubukene bw'uburyo no kutubahiriza imigambi yumvikanywe ko mu gisata cy'uburimyi. Fosendi Kumana atwara Parcem.
Kugira uburimyi n'ubworozi butera imbere hakerebwa iki? Isindimwa abafise amasi barimo baza kubangana gute 35% n'abanyagihugu natere amasi barimo afise ni mu nda hektare bizenge da ushiramo irigasi imvura yagi isistemi y'irigasi ritirashiraho yo kwiriga imirima irihe abantu bavuga ngo umuntu bagane kuvoma mu mwongo waze kuvomera ku mutumba iriga hari gitabo iyo muri ko baravuga ibintu bamenye hari gitabo citwa programme nationale d'investissement agricole kirimo imigambi ingene uburinyo hoteli imbere ninza ingene yuva mu gihugu kibuza amahera ibintu byose ko bituda ku kene bw'amahera mu gihugu cy'Uburundi n'intwaro itabiri ituma inzego zitaja mu nzi kandi byanditse kindi bugo irava mu nzara kompletema we uruzuru we ubuhonye ne ndaguhakarorera kuba siri production ibintu byo bikwa gute ngo bihingura gute nibica bibora ibijumvu byo byinshi wo cyubika gute hanko uko abaruni bangana mu 90 siko bangana mu 2015
umwimbo muke wibonekeje mu gihugu watumye n'amashuri yisumbuye afite uburaro nka ETS Kamenge yimo uburaruko bwa Bujumbura rigira ivyo rihevye kugaburira abanyeshure barenga 2000. Pierre Claver niyo nizigiye arongo ETS Kamenge.
Ambere no bara yuko ariho nifungurwa zimwe zimutwa dusanzwe tugaburira abanyeshuri mu minsi yeze cyangwa mu myaka yeze mugabo muri iyi misoro tuzo turi ko turabagaburira ku mpamvu yuko nk'abazi duha batora ati ntaho twabikura na ibyo ni nk'ibijumbo dufate akuvuga yuko ubonye ibyo tugaburira abanyeshuri ari umuceri, ibiharage n'ubugari n'imboga. Aha rero no bara yuko koko kugira tubironke biratugora mugabo umuntu nico ahamagariwe urafise ibitigire vy'abana bitari bike kuko uwo mu buraro dusanzwe dufise abanyeshure babaho bagereza ku 2022.
Muri iki gihe hari umwimbo muke rero n'abagwizatunga baheze imfungurwa amashure baca baduze ibiciro uko bishakiye nubwo n'amahera yo kubariha ataboneka vyoroshe.
Ubu ikibazo kihari nuko benshi babikenera ku masoko mu gisirikare mu gipolisi nabo bakakenera aho basumira ugaca usangana bya biciro ku isoko biduze na wa muntu yitwa umufonisere kubiguha arakugora cyane rwose kuko abona ati jewe nkeneye amahera abona kugira ngo ashobore gusubira muri commerce kandi natwe mu bisanzwe amahera dukoresha amadeni amatukanindira leta igaheze ikaduha amahera dushobora kuriha ko nk'ubunye muri iminsi yeze twari twagize akabazo kubera twari twateje kuronka amahera yo kuriha indyo.
Umwimbo w'ibifungurwa mu Burundi wagabanuwe n'uruzuba rw'umurengera rwatse ku gatasi iyi imvura iguye naho ikabisegenya isitura amazu ikonona n'imirima. Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro iteko rigenga amafaranga leta izokoresha uyu mwaka haraciye amezi arenga 2 idugije ibiciro vy'ibintu bitandukanye harimo ibifungurwa. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge wirikaneza tuve ngaho iBujumbura dukwitire mu ntara ya Karusi aho bitegekanije ko kuwa kabiri w'indwizari ho harenguka imbere y'ubutungane wagirizwa kuba yazimije umwana w'umukobwa azwi ku izina rya Dafrose Ndayisenga yahora yiga ku ishuri nshingiro rya Saswe riri mu ntara ya Karusi mu mwaka w'icenda. Uyo mwana w'umukobwa umuryango w'ibumenyesha ko yoba yanyurujwe n'umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Saswe nyuma yaho amutwarije inda. Amakuru ijwi rya Amerika ryatohoje nuko uwo mwana arwariye mu bitaro bikuru vy'i Karusi aho yavyariye akana katageze. Fidel Nsabimana aduha vyinshi kuri ino nkuru.
Nuko bivugwa na Buzatsa Nestor ise wawo wa Dafrose Ndayisenga yanyurujwe ku vitari kimwe yuko wa kabiri uno mwaka. Uyo mwana abavyeyi biwe bavuga ko yagiye afise imbanyi kandi wayimuteye asuru hara munyuruzwa giwe
yagiye itariki imwe z'ukwa kabiri niho tutasubiye kumubona. Turaguma turarondera turahebura ku itariki 11 ari kwa gatandatu niho rero twaca tubona ga telefone yakoresheje uwo munsi ava mu muryango. Tugiye kukaraba tuca tugasangamwo message zitatu zanditswe na Pierre Claveri ndo w'Imana ari we mwene kumunyuruza yagiye yibungenze naho mu muryango yari yanse kutwemera yuko afise inda. Twarabona yuko umwana ko yibungenze ku munsi w'Imana itariki 12 twaciye tugenda kuyereka abatware mwishinge.
Message zavuga iki?
Message ya mbere yavuga ngo jewe naje ariko kubonana nibyo ntabona ingene bica kugenda kubera amaso y'abantu. Igira kabiri yavuga ngo jewe n'ukuri nariko ndabaza mu mahome y'abanyeshure ngo ariko ngo ntibishoboka ngwino ngo ni hafi ngo nibyo ukunda ngo mfashe wewe nyene kurondera ngo ahantu kure kandi mwibanga ku buryo utazomenya iyo wagiye. Igira gatatu yavuga ngo gushango jewe nzayo nshira nayo mira kuva ubimbwiye sindatora nakimbwa ngo nukuri ndagusabye uraba nkitse ibi bintu rero nyene mbona abo wankura nta wundi.
Uyo mwana w'umukobwa ufite imyaka 19 yarasanzwe yiga mu mwaka w'icenda ku ishuri shingiro rya Saswe zone Gitanga komine Igamba y'intara ya Cankuzo mu seruko bw'Uburundi. Iryo shuri rirongowe na Pierre Claver Nduwimana yagirizwa inyuruzwa rya Dafroza Ndayisenga. Didasi Buzatsa se wa Dafroza baheruka amakuru y'umwana wabo itariki 12 z'ukwa kabiri aho baronka amakuru ko Dafroza gwariye mu bitaro bikuru vy'Muyinga mu buraruko bw'Uburundi. Mu nyuma Didasi Buzatsa avuga ko barose amakuru ko umwana wabo yungurijwe mu bitaro bitaramenyekana. Amatohoza yakozwe n'ijwi rya Amerika twavuye tumenya ko Dafroza Ndayisenga gwariye mu bitaro vy'iyungurizo vy'i Karusi. Uyo mwana akaba gwariye mu vyumba vy'abagwaje abana kuko yavuye yibaruka umwana atageze yavutse afise ikiro kimwe kitarenga. Dafroza Ndayisenga aho twamusanze muri ivyo bitaro avuga ko atakibaza afise kuko afise abamugemurira. Twashatse kumenya abamugemurira dushaka no kumenya ko se w'umwana yoba amusahiriza ariko nta nyishu twarose ariko aremeza ko se w'umwana muzi.
None yandise
Dafroza Ndayisenga imbere yo kuja kugwarira mu bitaro vy'Muyinga yabanje gusaba indaro ku mwigeme Josephine Nayishakiye aba muri zone bibara komine Mutumba intara ya Karusi. Uyu yamuhaye indaro yavuganye n'ijwi rya Amerika ku telefone. Buzatsa Didas se wabo Dafroza arafise icyo asaba ubutungane.
Twebwe dusaba ko ubutungane bwokora bugakorera kuri izi mesaje yiyandikiye wenyine zigaha ubutungane mugahamagara uwo konsiliya akababwira ibyo nitinge n'umwana yamubariye hanyuma ubutungane bugakora agahanwa ku ibyo byaha bibiri yakoze gutwazinda uwo mwana kumunyurutsa gushika n'ubu ababyeyi bakaba batayigera bamubona kuva itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri gushika n'uyu munsi.
Icyo kibazo cya Dafroza Ndayisenga cyamaze gushika mu minwe gushikiriza amanza bwa parike nkuru y'igihugu yegukira intara ya Cankuzo aho umutaro wo guhamagaza Pierre Claver Nduwimana yagirizwa n'uwo muryango wamaze gusohoka. Azokwitaba ku munsi wa kabiri w'indwiza i Karusi. Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidèle d'Antoine Nsabimana, turi ku munsi wa kane nk'uko mubimenyereye ni vyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bibi, biranuganurwa kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupinge. Ehe dupinge. Utangike.
Ehe mupinga mupingi. Umvirize ijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero uno munsi kuvyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi tugaruka ku nkuru abanyagihugu mu ntara ya Karusi bamaranye ko imisi ubwoba bavuye ku binogo vyimbwe hafi y'amabarabara yo mu ntara yo muri yo ntara aho bamwe bibaza ko ivyo binogo ari binogo vyimbwe kugira ngo vyicigwemwo abantu canke bihambwemwo abantu. Mwitino ni yonguru ya tangu yukumenye kanagyari, yonguru yivyo binogo ya tangu yekunugwa nugwa biche kumbuga ngurukana bumenyi nka WhatsApp na Facebook. Kwigenekerezo rya gatatu kwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2017 wayanditse mu bambere yagize ati alerte alerte hari binogo biriko biracibwa hafi y'amabarabara yo mu ntara ya Karusi nka kumwe kwigihe cha genocide yo mu Rwanda udace na kabiri abatari bake bari batanguye guhana hano iyo nkuru bongera bagira n'ico babivuga ko umwe mu butumwa bwagiye burandikwa buce ku mbuga ngurukana bumenyi nabo tutavuga amazina kuko tutanabajije bwari bwanditswe naboneka ko batavuga rumwe mu vya politique. Wa mbere yanditse ati ukurazirana kukuri wibagiye kongera ko yamajambo mashasha ngo guhohotera kwica ibinyoma byanyu bizobazimiza. Uwundi nawe acaramwishura amubwira ati gabanya kamugi uribagiye ko ariho abatari bake bahora bicwa bagatobwa mu binogo nk'ivyo. Hari n'uyundi yagize ico avuga avuga ati nimugwarire hiyo nguyo ni inyota mbi cane gose. Mu bandi banditse hari uwavuze ngo reka kwiha ibara twese turi abanyagihugu n'abenegihugu ntawe dushirana turi bamwe aya matata ari mu Burundi akwiye kurangira kuko yaraciye imitima abatari bake hari abavyeyi benshi bariko bararira n'ubwicanyi buriko buraba mu ico gihugu. None muti ukuri n'ukwahe? Ukuri rero kuragoye kumenya bukebuka ariko twagerageje kurondera bimwe mu byo twibaza ko hoba harimo kuri aho abajejwe gutanga amakuru mu ishamwe World Vision base kugira ico bavuga kandi kanatsinda ntitwa na toye cane gose abajejwe kuyatanga ako ico bikoze amakuru yo kwizera dukura ku mbuga ngurukana bumenya Twitter arerekana umupfasoni aramutwa ishamwe World Vision ariko atanga umuco kuri ivyo binogo kwigenekerezo rya 17 ruhuma aho muri rusangi yasiguye ko ivyo binogo byari byashizweho mu mwaka wa 2014 kugira ngo bize birabika amazi y'imvura azoza arafasha abanyagihugu mu makomune ya Bugenyuzi, Bitaramuka na Gihongazi kuvomera imirima yabo. Uwo mugambi wari utegekanije gushigwa mu ngiro mu mwaka wa 2015 nk'uko iyo mfasoni abandanya bivuga ariko iryo shahamwe ligasigura ko bitaborohiye gushira uyo mugambi mu ngiro kuko uburyo bwo kusha mu ngiro bwagoranye uburyo dushaka kuvuga ubuhinga. Amakuru ava muri ayo makomune atatu yaragamije kujamwo uyo mugambi akemeza ko ivyinshi muri ivyo binogo biza vyamaze gutegwamwo ibitoki kuko rero imico itandukanye kuri no nkuru mushobora kuba mufise uyundi muco utandukanye n'uyu kemutangwe kwandikira ijwi rya Amerika gucya tuzobandanye dutanga inkuru y'ivyo binogo biri mu ntara ya Karusi. Mushobora kutwandikira mukoresheje email yacu ariyo radio yacu @gmail.com canke mukaduha ubutumwa kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Kubeshuza ibihuha gutanga umuco ku binugwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni misi yose ku ijwi rya Amerika imisi ya kane ibivugwa mu ntara mu makambi vya bibihuha vya binugwanurwa mushaka ko tubaha ku muco turabirindiriye. Twacari mu kiganiro iwanyu mu ntara bunaho duje mu Ruhengeri aho abanyeshuri janindwi b'abarundi benshi muri bava mu ikambi ya Mahamari bo biga muri kaminuza y'Imusanze mu gihugu cy'u Rwanda befajemo n'ikigo Maison Shalom ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Iryo shuri kaminuza y'Imusanze ahoze yitwa Ruhengeri Institut d'enseignement supérieur riri ku birometero hafi jana umuntu avuye mu gisagara cha Kigali iryo shuri ryabihebeye imana riri muri za kaminuza z'u Rwanda zakiri impunzi z'abarundi abanyeshuri bahiga bamenyesha ko kuva mu ikambi y'impunzi ukinjira mu buraro bwa kaminuza mu gihugu caguhaye indaro ari nk'igitangaro imana yabakoreye nk'uko no mwigeme abimenyesha
habaye abagira neza batugarukiye ko barabona yuko mu nkambi ya mahama atacu turiko turamara kuba ubuzima bugoye ko twahebye amashure hama baratwegeranya baragira gurukundo kugira ngo badutware ku mashure ubu rero niga muri inesi kandi baradukurikirana nkuko bikwiye
wiyumva gute impunzi iri kwiriga amashure muri kaminuza
ubonyene tubavuga yuko arakanyamuneza karenze kuba twarahunze tukaronka abantu batwitaho gushika naho tujya kwiga muri kaminuza n'ingene kaminuza igoye kuriha cyane ubu turanezerewe ko twarasubiye kwiyumva yuko ubuzima bushobora kubandanya
kwiyumvira ko azosubira kwiga mu mutwe w'uwo musore byari byarazimanganye akaba yarafise agahinda ko kubona yarataye amashuri yiwe kandi yasa n'ugomba yasozere none munsi amenyesha ko yasubiriye kugira umunezero
ngihunga narabona ko iby'ubuzima bujanye n'amashuri buhagaze kuko n'ubuzima bw'imibereho bundi busanzwe nabona ko ataho buja naho buva nta kintu kimwe nari niteze ko nshobora gusubira ku ishuri cyane cyane ko nari ntaye amashuri ndagejeje hagati ya kaminuza ndetse nari ndanariko ndayasozera nta cyizere na gitoya nari mfite cyo gusubira kwiga
ubunya uravye aho gejeje cyizere cyarabonetse
yegushikubu kuvaho ikigo mezo sharomu kidufashirije kadusubiza mu ishuri onda si cyizere cyo kurangiza amashuri kandi ndetse n'abagenzi banje bandi turi kumwe ngaha muri Nesi Ruhengeri ndabona ko benshi turabishima cyane kandi twarasubiye kugira icyizere cyo kubuzima bw'ibusubira gukomeza tukizera ko umuntu bikunze tugasubira mu gihugu tugusubirayo hari cyo umuntu yongutse atari byo yahombye gusa
uno mwigeme nawe nyene amenyesha ko yabona ko ubuzima bwiwe bwahagaze muri kino gihe akanezezwa no kubona yarasubiriye ku ntebe y'ishuri
ngihunga nyene naje nataka icyizere nibaza ko nshobora kugira amashanse kugira amahirwe yo gusubira ku ntebe y'ishuri nabonaga ko nta igihugu cy'iwacu byose biba birangiye ariko mu nyuma nyene Imana yarabikoze tubona umuntu ashobora kuduha imfashanyo tugasubira ku mashuri yacu ari nacyo cyatumye n'ubu umuntu akigira icyizere ko aho umuntu ageze hose ashobora kubandanya kubaho nubwo igihugu cha bamwe abakiboye bari batwihindutse mbona ko ubuzima n'ubu gikomeza nyene yego nyene si neza nkuko twari hariya nkuko buri mu gihugu cy'amavukiro ariko kugeza ubu turashima ko naho turi tukibandanya amashuri twari twahagaritse iwacu
naho rero bose bagaragaza umunezero wabo wo kubona barasubiriye kwiga abigeme biga kuri iryo shuri bamenyesha ko hari utugorane two mu buzima bagenda barahura misi yose ariko bakavyifatamwo
ibikugora hari gihe ubu nk'umwigeme ubushaka utuntu tumwe tumwe twabigeme bakoresha nyene kandi ntaho buri kurabikura turi impunzi ntidukora nta mafaranga uburi kurabona bikakugora ubudukura nyene ugasanga nk'abantu bo hanze baraza bakakugora bakagusaba ibyo bagusaba kugira ngo wemere baguhe nk'ayo mafaranga nizo bibazo dukunda guhura navyo ariko nk'umwigeme abona imbere hiwe turabyihanganira tukaraba imbere hacu tukaraba kazoza bw'imbere
abanyeshuri bamaze muri iyo kaminuza y'Imusanze hafi amezi atanu bamenyesha ko muri rusange ibibazo bamaze gukora babitora cyane mbere bakivugira ko hari n'ababa ba mbere mu kigwa cy'icyongereza kandi mu Burundi biga mu rurimi rw'igifaransa naho biruko bamenyesha ko igihe amahoro yugaruka mu Burundi kitobabuza guhagarika ayo mashuri bakaja kuyabandaniriza iwabo ngo kuko agahinda ko gutaba mu gihugu cyabo ari kenshi. Imusanze Desire Atunyimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana no kuri iyo nkuru yawe duce dusozera kino kiganiro cacu wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza mwarakoze kandi kubana natwe muri kuno kwezi twariko duhimbaza imyaka 75 ijuru rya Amerika rimaze nimuze gucibwa ni kiganiro muri isanga igihe c'isaha 10 aho muza kuba muri kumwe n'umunyamakuru wa Trade Gwema avugana n'umuyobozi mushasha wi Runani Senared Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi mari kumwe tuyifurije kuraniganirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.